Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamenera i Washington migufi ya Shatweva ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda utwumvira ku FM jana kabiri bice bitatu. Mushobora no kudushikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu koga. Neza nshuti wese turi kumwe ni Federico Munikije atiramije ibiganiro byo ku isaha tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Igikorwa cyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 ryo kwezi ku gatanu cyatanguye cyose mu Burundi uyu munsi ku wa mbere tariki 27 ukwezi kwa kane. Abanyapolitiki batari bafite kuza kugara umwe kuri icyo gikorwa hamwe no gucuka cya politiki gihari muri iki gihe. Uyu ni Leonard Nyangoma mukuru muganiriye SND aba hanze y'igihugu mu kigo. Tuzibona
neza kuko amahoro n'umutekano mu gihugu yakwiye abantu baragenda igihe nk'uko bagenda umurango hanyuma nibaza yuko ibyo bihari
ubushikaranganji bw'intwaro hagati mu Burundi akaba ari Burundi. Izi nkuru kamwe n'inkuru ya kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki uyu munsi turazigaruka ku mukanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Imbere yo guha ijambo mu gihe dushikiriye mu kanya yakamu umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzabakungu rijejwe ikigega cy'ibifungurwa ku isi yateye abategetsi bo ku isi. Umukuru w'ibiro PAM yatangaje ko mu minsi iheze yayaze kuri telefone n'abategetsi barongoye ibihugu byo ku isi bya rutura akabashikiriza ubutumwa buvuga ku ikiza cya corona kitabangamiye ubutunzi bw'ibihugu byabo bwonyine ahubwo kibangamiye kandi n'ubutunzi bwo mu bihugu bikenye cyane cyane ibihugu bigeramiwe n'ingwano aho abanyagihugu miliyoni bashobora kwicwa n'inzara mu gihe ibiro arongoye bitabandanya kuronswa mutahe wagenewe imfashanyo ibifungurwa. David Beasley mu kiganiro haye iturukanizo ry'amakuru Associated Press yibukije kandi abategetsi ko kubandanya gutanga imfashanyo ari ngombwa yongera arabibutsa ko muri iki gihe hari intambamye nyinshi zirimo imbibe n'ibivuko vyugaye amabarabara yugaye hamwe n'abarimyi batacimbura ibikwiye. Yamara yibukije kwizo ndyane zose hamwe n'ikibazo cy'inzara byogabanuka mu gihe ibiro arongoye byo bandanya kuronswa mutahe. Yavuze ko muri iki gihe abanyagihugu miliyoni 821 ku isi hose bagiramiwe n'ikibazo cy'inzara. Ayandi makuru avugwa hirya no hino dutega amatwi mu mugenzi wacu Aloisa Mbigirimana. Aloisa, umwanya ni wawe.
Duteze amatwi. Abanyororo baharurwa mu bihumbi muri Kamerune barasubijwe mu buzima busanzwe nk'uko byasabwe na Perezida Paul Biya inyuma yaho leta itangarije Frederic n'abakorona uri kurakwirakwira kandi abanyororo ni bamwe mu mirwi ibangamiwe cyane. Gushika ubu leta ntiratangaza igitigiri nyakuri cy'abanyororo bamaze kwandura ariko ivuga ko abantu barenga 1,500 bapimwe ko banduye COVID-19 muri Kamerune mu mezi ari munsi y'abiri n'abantu barenga 50 bamaze gufa. Abanyororo 1,400 nibo bari ku wegetsi bagirizwa ibiturire ntibegwa n'iryo tegeko rya Perezida. Ubugiriki buragabisha kuzokwirukana impunzi zitubahiriza amabwirizwa yaguma mu rugo mu gihe igihugu kibanyi cya Turukiya cyugaye imbibe zacyo kubosubira guhungirayo. Ubuholandi buriko burarungika ibikoresho byo kwa muganga mu Bugiriki byo gufasha ibihumbi by'impunzi n'abimukira bari mu makambi y'impunzi kubera ikwirakwira rya COVID-19. Mu manuko bw'intara ya Peloponese honyene abimukira bashika 150 barapimwe basanga baranduye umugera wa corona. Benshi muri bo bagizwe n'abanyakamerune hamwe n'abamuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubugiriki buhaye indaro impunzi zirenga 100,000 ziri mu makambi 93 ari mu gihugu. Umushikiranganji ajejwe impunzi no gutanga ubuhungiro Notice Mitarachi ashikiriza ko abimukira bazorenga ku mategeko yaguma mu rugo bazokurwa mu rutonde rw'abasaba ubuhungiro bongere basubizwe mu bihugu baje bavamo. igihugu cha leta zumwe za Amerika chongeye gusaba abategetsi ba Afghanistan n'aba Talibani gushira haruhande ivyo bapfa bagahagarika intambara kugira bashire ingufu hamwe mu kurwanya ikiza cha corona. Intumwa ya Amerika muri ico gihugu Zalmaye Karizdage yabisabye kuri w'Imana igihe yariko yifuriza abanyafganistan ukwezi k'umunezero kw'amafungo ya Ramazani. Abantu bashika 50 nibo bamaze guhitanwa na COVID-19 kubarenga 1,500 bamaze kwandura muri Afghanistan kandi abandura babandanya kwiyongera muri ico gihugu kimaze imyaka mu ntambara yasinzikaje igisata cy'amagara y'abantu. Abagwayi bose bari mu bitaro mu gisagara cha Wuhan mu Bushinwa kubera umugera wa corona baratahutse bose mu mihana yabo nkuko byashikijwe n'abategetsi b'Ubushinwa kuri uyu w'Imana. Ishyiramwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryagabishije ku munsi wa gatanu ko atacemeza cy'uko abakize COVID-19 badashobora kuzongera kuyandura ubugira kabiri. OMS yabishikirije mu gihe abanduye ku isi barenga imiliyoni 2.8 hamwe n'abafuye barenga 200,000. Ni mu gihe mu bindi bice by'isi nka hose ibihugu bikigendera ku mategeko yaguma mu rugo byishiriyeho mu twigoro two guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza byaratangwe gutezura buhoro buhoro kuri ayo mategeko yaguma mu rugo kugira bitangure kunagura ubutunzi bwa sinzikaye. Leta ya Georgia, Oklahoma, Florida na Carolina y'Epfo ziri muzatanguye uyo mugambi mu gihe izindi ziteganya iyo gahunda muri iyi ndwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ashikiriza adakekeranya ko ashobora gufatanya ibice bimwe by'intara ya Sijordania kuri Israeli mu mezi make ari imbere ayifashijwemo na leta ya Donald Trump. Netanyahu yabibwiye kuri w'Imana umurwi w'abavugabutumwa b'abakristu bo ku mugabane wa Buraya bashyigikiye Israeli akoresheje ubuhinga bwa video conference. Nacho abategetsi ba Palestina baravuga kuri iryo tangazo rya Netanyahu ariko baza baramaze kuvuga ko uwo mugambi w'amahoro ushyigikiwe na Trump wapfuye. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungoni nabo umuryango umwe bwa Buraya baragabishije ko uwo mugambi utekubiri n'amategeko mpuzamakungu kandi ko ushobora kuba intandaro y'umucanwa w'intambara muri ako karere kose.
Urakoze ya Louise kuma kuruhije kudushikiriza kibuze twese kumwe kumwe abandanye kumviza iradio ijwi rya Amerika isami yagira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya 12 ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere ka Afrika ya gabine ni cyo atangurire mu Burundi mu gihe kuri uyu wa mbere hatanguye ni yamamazo y'amatora y'umukuru y'igihugu ayo ashinga amateka hamwe n'abajene nama ba komine umuryango mpuzamakungu uharanira ubwigenge bw'ikirema muntu Human Rights Watch uvuga ku indiyani za politiki zishobora kwiyongera mu bihe by'amatora. Mu cegeranyo wasohoye kuri uyu wa mbere umenyesha ko mu matohoza wakoze wasanze hari abakozi ba leta n'abanywanyi mugambwe CNDD-FDD bakoreye amabi abatavuga rumwe n'ubutetsi. Inkuru iyo raporo tishikirizwa na Eloge Wirikaneza menyesha makuru ijwi ry'Amerika.
Mu cegeranyo cyabo uwo muryango ufite icyicaro New York muri Amerika uvuga ko mu kiringo cy'amezi atandatu amatohoza abakozi yerekana ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe barafungwa hadakurikijwe amategeko haba n'abicwa.
Les auteurs des abus qu'on a documentés sont principalement liés avec les partis de pouvoir, ça veut dire le CNDD-FDD. Particulièrement, les milices des jeunes liées au parti de pouvoir, surnommées Imbonerakure.
On a documenté. Alors quoi, on m'a dit, barashobora guta muri yo mpabantu kubegagura mbere bakanakora ibyaha byo kwica ku bwanje nta gitangaje kuko haheze imyaka Human Rights Watch itohoza ku mabi yakozwe n'imbonerakure je ubwanje amatohoza ya mbere nakoze ku bwa Human Rights Watch mu mwaka wa 2011 yari yerekeye ayo mabi hari muri komine Kanyosha nabonye amabi menshi n'ubwicanyi imbonerakure zakoreye aba FNL kuva sende David Roy ku butegetsi nta bangari kirimo imbonerakure zagiye zongerwa ubushobozi kandi ntizinyegeza mu byo zikora nta kibazo kikirimo ku gutwara by'ukuri ku mutumba hanze ya Bujumbura n'urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi
ils sont pas obligés de se cacher il y a pas de question qui est le vrai leader particulièrement sur le colline d'ailleurs de Bujumbura c'est les jeunes milices liées au parti de pouvoir
bugana maji wakoze kandi ku bibazo by'akarere k'ibiyaga binini gihe kitari gito asigura ko hatobora ubwoba muri kino gihe kw'ibintu bishobora kuyangara.
Au Burundi, depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles. C'est une période où vous pouvez voir des violences politiques. C'est quelque chose.
Mu Burundi, ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politique. Ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo inde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki
bien avant un peu avant le période électorale pour essayer d'éviter cette violence politique
ni kwa chikizo mu Amerika kunze kwivugira kwa karere ka Afrika yo hagataga fata nk'amavukiro yiwe izo njyane za politike Human Rights Watch ivuga ko ari icyizere ko zishobora guhera akarere na Afurika bigizemo ingufu itanga akarorero k'ibyabaye kuri Ethiopia.
Il y a le défi au Burundi, ça c'est clair. Et lorsque vous êtes en train de travailler dans un pays qui a fermé le bureau des droits de l'homme pour les Nations Unies, qui a sorti de ces pays,
hari ntambamye mu Burundi iyo ukorera mu gihugu cyuga ibiro by'agateka kazina muntu bya ONU kikava muri CPI byerekana ko hari umuhigo mu kurondera umwimbo mwiza mu gihuganira na leta yerekana ku munsi ko atacigitsure mu bijanye n'agateka kazina muntu kiyibwiye ariko kandi kurundi ruhande Burundi ni gihugu kizi uko gihagaze mu migenderanire n'abanyo mu buraruko ari u Rwanda Kongo n'Uganda hari bitagenda neza hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi ariko kubera inyungu z'ubutunzi butegereza itworonko mwimbo mwiza Human Rights Watch n'abandi bahinga bazokomeza gutohoza ku mabi no gusaba ko abakozi ba leta na umugambo uri ku butegetsi bayagirizwa babibazwa bigahagarara nkuko tubibona handi impinduka ni nziza urabiye kuri Ethiopia mu myaka iheze ntawo kwibajije ko Ethiopia yoronse intwara ya demokarasi ugabura ubu ni covid
par exemple ça fait quelques années on peut pas jamais imaginer comment l'Ethiopie va avoir un type d'espace démocratique mais voilà on est là maintenant
twagaragaje kurondera umuvugizi wa leta n'umugambwe Zende David turabakena kugira ariko mu minsi heze umushiranganje wagati hakazi na muntu Martin Izabandi yabwijwe ijya America ico leta yiyumvira ku matohoza nkaya
basi hamwe ndo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira gatya kazi na muntu guharanira gatya kazi na muntu ubitandukanya na politike n'uri kora ikora neza bazi ko tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta koko manduma y'inzego z'umutekano igihe bigakorana kagira umugambi wo kuza gukora turabatumye agenda mu hoteli agatya kazi na muntu bibera dutangaza cyane
amatora y'uyu mwaka yatanguye kwiyamamarizwa kuri uyu wa mbere azoturirwa na umukuru w'igihugu ayabagenda ama komine hamwe n'abashinga amateka ikibanza cy'umukuru w'igihugu gihiganirwa bakandidindwi bakaba barimwo babiri bigenga naho hari abatari bake bemeza ko ashobora kuvyara injyane hari umuco w'abahinga usigura ko ubutegetsi butivanze mu itunganywa ryayo ashobora kuba meza kuva mwaka w'ihumbi 2010 injyane za politike uyajemwo nyene uyatsinda impaga eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tukikani mu Burundi musi kwigenekezo rya 2020 byo kwezi kwa kane 2020 y'ukwezi
kwa gatanu batanguye cese igikorwa cyo kwiyamamaza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abanyapolitiki batandukanye ntibabona cyo kimwe icyo gikorwa hamwe n'icyuka cya politike kihari muri iki gihe. Nyangoma Leonard arongoye umugambwe CNDD avuga ko amatora ariko arategurwa azoba inkinamico mu kiganiro yahaye Radio Ijwi ry'Amerika atangura asigura igituma umugambwe wiwe utari muri ayo matora.
Umugambwe wa CNDD ntibagiye muri ibi by'aya matora. Ivyo twarabitangaje kuva kera kera rero bavyumvise umwaka uheze. Turavuga yuko ayo matora ibintu bimwe bimwe bidahindutse byotuma amatora aba umwidegemvyo, amatora abahabona ata busuma burimwo, kuvuga hatabaye hatabonetse sini yizigiwe irimo imigambo yose yiganwa mu matora, abafunzwe ibintu bya politiki badafunguwe, eka abantu badashobora kwitegereza mu gihugu, eka urabona yuko abantu biko baricwa. No twe rero twarabyuheje, twari twabishikirije mu kwezi k'umunani umwaka uheze, hanyuma umwaka nyine mu ntabo z'umwaka mu kwezi kwa kabiri turaraba tubona nta cyahindutse, abantu barapfunzwe, impunzi zitabarumi zirenga ibihumbi amajana atanu ziracari hanze, ubwicanyi burabandanya, nta na kimwe cahindutse. Twashe dufata ingingo yo guhagarika yo kuva muri uwo mugambi w'amatora uyu mwaka.
Ariko naho muriko muravuga ko atari amatora, hariho imigambwe ikomakomeye iriko izohiganwa muri ayo matora, ikaba yatangwe n'igikorwa cyo kwiyamamaza. Aho hariho umugambwe utavuga rumwe na leta Senera, hariho Frodebu, eka hariho n'iyindi, hariho n'umukandida yigenga. Abo bose si abanyapolitike babona ko bashobora kujya muri ayo matora.
Ibyo n'uburenganzira bwabo barashatse kubijamo, birabaraba ndetse bamwe usangwa ndetse usanzwe. Uyu migambwe itari mike muri iyo uko twumva, usanga ari imigambwe y'amashami y'umugambwe uri ku butegetsi, nabo uja wumva ngo twebwe ngo dushyigikiye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi, ngira ngo umaze iminsi wumva sino kwiruka n'abadondagura. Hanyuma rero hariho n'iyindi migambwe isanzwe ku butegetsi, iri ku butegetsi, iri muri leta urayizi, kandi nayo nyine iriyizi. Iyo rero ntiyereka kuja muri ayo matora.
Ariko hariho n'abavuga ko umugambwe murongoye uba ufise abanywanyi bake, akaba aricyo gituma utitavye ayo matora. Aho muvuga ko
abanywanyi bwanje ninde yabaharuye? Abanywanyi twebwe umugambwe wacu uremewe n'amategeko, userikiwe mu gihugu cose, mu ntara yose, makomine yose. N'igihe twafata ingingo, iyo ngingo yafashwe na komite nyobozi igizwe n'abaserukira makomine yose y'igihugu n'abaserukira intara mu gihugu cose. Umugambwe wacu uriho mu gihugu, naho cyo kimwe n'imigambwe yindi yoba itavuga rumwe na leta, twaracinyijwe nk'abandi. Imigambwe ntiyashobora gukora uko ishaka, ishobora gukora uko ishaka mu isterero ry'igone, uburyo umuntu agona ubudoye na gatoya ukavuga baca bagucisha ku buhombo, ariko umugambwe wacu uriho uhagaze neza.
Ikintu mwibaza ko coba gihushanye n'ibiringo vyaheze n'ikiringo ca nyuma caheruka c'amatora mu 2015 hamwe n'ubu, n'igihe hariho abanyapolitiki bavuga ko muri iki gihe hari amahoro, hari agahembwe kurusha mu myaka itanu iheze, aho muvuga kwiki?
Naho bitaniye n'ukuri kose ndakubwire Frederic, nta mahoro na kijya mwaka 2015 nta mahoro yariho. Erega kuva uwo mugambwe uri ku butegetsi, ubu CNDD FDD ugiye ku butegetsi, cyane cyane kuva umwaka w'2010, nta mahoro igihugu kigeze kigira na rimwe. Nta mahoro ariho. None ntubyumva, yaba amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu yirirwa aratangaza yuko abantu babandanya kwicwa, abantu bamwe baracahunga, imigambwe iraturatuzwa, banywanyi bakwicwa, ingoro zigasambugwa, zigaturirwa. Urumva rero nta mahoro ariho. Ayo matora twoyagereranya nk'amatora yahoraba mu ntwaro z'umugambwe umwe, niko twoyagereranya. Urumva rero ntaba ari amatora. Mu matora umugwi seni ujya mugwi utunganya utegura amatora, urumva bugizwe n'abari mu mugambi umwe, n'ishami ry'umugambi umwe. Urumva nkunda kubigereranya n'uko mu makipe abiri anabeye imipira amapira ariko arakina, harimo umuvugizi ari muri ekipe imwe. Urumva ikipe ani itegeza gutsinda ikipe benishobora kwitsindisha
turagushimiye umushyanahe Leonard Nyangoma tukivuga kandi ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye mu Burundi kuri wa mbere ambassadeur Isidore Mbayahaga ari umunyapolitike bari mu gice cy'umugambwe ipona utemewe n'ubushikaranje bujejwe intore hagati aherutse gutangaza ko we hamwe nabo bari kumwe bazoshyigikira umugambwe uri kutetsi CNDD FDD n'aya matora wewe avuga ku icyo gikorwa cyatanguye neza mahoro no mu mutekano
ibibanza bitandukanye batanzwe n'imigambwe nk'uko mwivuze bamaze gushika mu banyagihugu bagiye gusegura imigambi yabo twebwe nk'uko mwivuze abarasigana b'injyamunyu biyemeje guhaguruza no kugarukira umugambwe batuye mu mutego w'abarongozi batariwo twebwe twamaze kudasubira gushika kuri icyo gikorwa twaherekeje ngo twasezeranye n'abarasigana bose yuko ayo twakunda amajwi muno munsi rero twese ibyo bikorwa tukaba twabyitabye kandi bikaba bigenda neza
muherutse gutangaza ibintu byatangaje abatari bake ko mu ruhande rwanyu rwa iprona muzoshyigikira umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD abantu benshi baribaza niba koko ubwo ruhande rwanyu rutari mu kwaha kwa leta y'u Burundi
nuko mwivuze nibyo abantu iyo ushikira igicumbiro cyawe ushaka wagaze bashaka kwibwira ibintu kandi ukwibwira niko kubesha mu bisanzwe ariko twebwe twarasobanuye igituma twebwe umugambi w'abadasigana yitona muniniya w'abadasigana egome bagumugiraga ibyo umugambi wa gazo wagasoje bafashe ijya ngingo twarasobanuye ingingo zabitumye ni uko mu bisanzwe umugambi w'abadasigana yitona umaze igihe ugorora amaboko mu mugongo n'akagwe twumva akabambuzi kuko atamugambi n'umwe bigeze barangura werekeye umugambi wo gukomeza umugambwe kuko murabizi hamaze igihe kirekire umugambi w'ipona kugwa amashami menshi ayo mashami rero kuva umukuru w'umugambi yabereye gashatagiye ndetse kuva n'icegera cyambeje umukuru w'igihugu Agaston Sindimwo aroye twari twarumvikanye yuko igikorwa mu kwihutira icya mbere ari uko bugaragaza bagakora umugambi wa reunification no gusubiza hamwe abadasigana icyo rero nticyakozwe hanyuma twari twaravuze yuko bugaragaza bagafasha abadasigana cyane abarundi benshi bari mu mugambi bahunze ariko badakurikiranwa n'ubutungane bwe batahuye ibyo rero twarabibonye yuko n'abishatse guhunguka abo bantu bataboroheje rero tubona ubungubu bashyize imbere kugurisha amatungo yose y'umugambwe hanyuma tubaza kubigira ibyo twarabarondeye twaravuganye ariko byaratumye ko abagabo twatumye ko abantu byaranze
muvuze imigambi itaranguwe yo kugarukana impunzi aho cyane cyane mu amakosa yoja ku butegetsi bwose
byageze ubutegetsi kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'icyubahiro Perezida Nkurunziza na leta yiwe n'abandi bakora mu nzego zitandukanye yarateye akamo inshuro nyinshi cyane avuga yuko abarundi bahunze ataco bagirizwa ataco batazabonye batarondegwa n'ubutungane yuko botahuka bagashikira mu byabo bakubakira igihugu hamwe
tugaruke ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye umunsi ku wa mbere mbega icyo gikorwa mukibona gute amahirwe y'umugambwe mwashyigikiye angana gute uravye indi migambwe iri muri iryo higanwa
murakoze cyane twebwe n'icyo kibazo cya mbere ngo tubibona gute twebwe tubibona neza kuko amahoro n'umutekano mu gihugu byakwiye abantu baragenda igihe nk'uko bagenda umurango hanyuma nibaza yuko ibyo bihari ibisigaye rero murabaye uti mbega mwebwe amahirwe mubona umuntu cyangwa umugambwe mwemeye gushyigikira mukawuhunda amajwi n'ayahe nibaza yuko amahirwe ahagaze mu migambi ahagaze no mu bikorwa baba barakoze ka abenegihugu bakoze rero barafise n'imigambi bariko barashyikiriza urabye ibikorwa cyangwa ukaraba imigambi bashyikiriza turabona neza yuko abarundi benshi babyumva kandi bashyigikiye twebwe rero ntitwumva ngo amahirwe twe tuyatanga cyangwa ngo tuyabone ego tuvuga yuko turindi igihe turabye neza ingene bifashe ku rubuga imigambi bashikiriza n'ibikorwa bigaragara bakoreye abenegihugu turize yuko abenegihugu bazabahuna amajwi kandi nibaza yuko amatora azogenda neza.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 28,835.
Tuyuzenjiti bwese kumikamu na bandanya kumbeza iladio ijwi rya Amerika isamena nina i Washington DC mu Kirundi na mkiyangu wakabijia mkimu na majanchenda na miyokchenda kane uyu munsi mu mateka niho igihugu cya Afurika y'Epfo cyahimbaza ubwa mbere umunsi ubwigenge kwishyira no kwizana. Uyu munsi kandi niho habaye amatora ya mbere ashingiye kuri demokarasi. Venuste Nshimiyimana arabitwibutsa.
Hashize imyaka 26 Afurika y'Epfo yizihiza buri mwaka kuri itariki umunsi ubwisanzure no kwishyira ukizana kugira ngo igaragaze ko igihugu n'abaturage bacyo bigobotoye ingoma ya gikolonize no gutsikamirwa n'abazungu bagashaka buhake. Politiki yirunda koko yagashaka buhake yatangiye muri Afurika y'Epfo mu mwaka kabujyo mikimagara 1948 ariko ubukolonize no gutsikamira abirabura bari bagize rubanda rya mwinshi byari byaratangiye mu mwaka w'1652. Nyuma y'imyaka myinshi havutse imitwe irwanya politiki yagashaka buhake impande zombi zashyize umukono ku masezerano yo guhagarika ubushyamirane uguhari mu mwaka w'1988. Icyakurikiyeho nuko ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1990 amashyaka ANC, African National Congress, SACP, South African Communist Party na PAC, Pan African Congress yarakomorewe maze mu mwaka wakurikiyeho hemezwa itegeko nshinga rishya ritagendera ku moko. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 nibwo abaturage ba Afurika y'Epfo bagiye bwa mbere mu matora ashingiye kuri demokarasi. Ayo matora yegukanywe n'ishyaka ANC maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu umuyobozi waryo Nelson Rolihlahla Mandela arahirira kuba perezida wa Afurika y'Epfo.
Je tiens à vous conduire à la région de l'Amérique, il y a notre tête où les mots, la cacagna, les galkinga, tu as signé, mokbide, il y a des fâchés, que grania, il y a notre vachkirigé, tu as signé, nan, je tiens à vous dire, tu as matri candi, tu as raté à camo, mon bandagne, mon visa, l'Amérique, mon guide à Maharo, mon souvenir.
J'ai pas le time pour toi, j'ai pas effort. Là tu fais trop d'efforts. C'est bail là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave, qu'est crack. J'crois que c'est leur ding-dong. J'suis